mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaka mushasha mwiza wa 2018 inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribifurije kuzoranirwa mu byo byose muzokora muri uno mwaka wa 2018. Urababera uw'amata n'ubu kimuri siya 18 ni Joy Diane na Hazwe ntango ibiganiro vya ino genekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere kumwaka wa 2018 ikaze kuri mwese.
Abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose.
Ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho yariko ashikiriza ijambo abanyarwanda bose kuri no wa Mungu turaza kwigaruka ko tuza kandi kumwumvisha na bimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pyankurunziza nawe yabwiye abarundi mu ijambo giwe muragoma hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere ya majambo y'abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda no kubaha akanya ko kwifurizanya umwaka mwiza mushasha wa 2018 mbanze ndababwire muri make ko abanyagihugu 8 bishwe ku munsi w'ejo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi baharurwa mu ijana barahagarikwa hari mu myerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi rya perezida Joseph Kabila. Igipolisi cha Kongo casiguye ko hapfuye abantu batatu mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ari we wenyine yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi carashe insoro z'ukuri gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myerekano. Iyo myerekano yatunganijwe n'abakatolika kabo muri Kongo nyuma y'umwaka hasinywa amasezerano y'amahoro yarahagarariwe n'abepiskopi katolika mu gihugu cha Kongo. Ahandi havugwa imyerekano ni muri Irani aho mukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku gihugu ciwe kibwirizwa kwemerera abanyagihugu gushikiriza ivyo banegura ni nyuma y'imyerekano yari maze imisi ine itavana ko iyo myerekano yahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi baharurwa mu majana barafatwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myerekano yamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimvye yabereye mu bisagara bitari bike mu gihugu ca Irani. Muri make kandi abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege babiri baritavye Imana kuri no wa Mungu mu isanganya ry'indege ntoya barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara ca San Jose ni muri Costa Rica. Abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Natural Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse mu barimwo bose bose barahiye. Perezida wa Costa Rica yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane n'abitavye Imana yongera ahoza imiryango yango ya. Njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika twongere tubifurize umwaka mwiza wa 2018. Mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu Radio yacu VOA akaburungu com na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabaheye ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu tugihere ku majambo y'abakuru b'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda bashikirije ejo mu ntumbero yo kwifuriza abanyagihugu babo imyaka myiza umwaka mwiza wa 2018 no kuvuga bimwe mu bizokoreka n'ivyo banegura. Turahera kuri perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame muravyumva rero bimwe mu vyashikirije mu nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu gihugu c'u Rwanda.
Ni ijambo ryageje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza. Yavuze ko inzego z'ubukungu, umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza.
Banyarwanda, banyarwanda kazi, baturarwanda, inshuti z'u Rwanda. ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2018 n'uwo dushoje 2017 ndahamya ko wagenze neza tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi kandi nifuza kubashimira mwese ubukungu muri rusange umutekano imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza ibi byose twabigezeho muri uyu mwaka ushize
no kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye nta makemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye
umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanije nabyo nkaba ndibashimira cyane ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito dukorera hamwe kwiga gukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanije niyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo
gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubyo akomozaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda 2017 irangiye u Rwanda rurareba na ingwe na Uganda rukomeje kureba na ingwe kandi n'u Burundi bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye Perezida Kagame yasoje asaba abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda aragaruka no ku rubyiruko
cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye mugira amahoro y'Imana
birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35% barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7% mu gihe umwaka 2018 watangiraga abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira bamwe barimo babyina uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge twamubajije igisobanuro cy'umuziki we
ubuze byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima naje nihereyeho ndavuga ati 2017 ndayisize ya 2018 niki nakora cyanye meza kuba nakwishima noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa ni umunyenga gute urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona hari n'ibindi usaba Imana ntibiboneke ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime kuba wenda nyume kumuka wabazima byonyine
2018 urashima Imana gute urasaba Imana te
gacumi munani urebye n'intego wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha nzagere kuri iki ngiki mu mwaka ntangiye gutangira nabyo birafasha cyane
urasaba iki
cyane byinshi kabisa ntabwo nabirondera ngo mbirangize
yarageza
okay yangu ndasaba kubanza nazara gisa ndi mwaka nyume kubuka abazima ryo cyambere cy'ingenzi nyagasana kamfasha guhinduka kuko narindi nk'abanywe ndagajya nkahinduka nyine muri make
ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi uhumvikanye turitswa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu 10 mu duce twa mu Kigali rebero na Kimihurura akabagira ubusajwe ry'America ikigali
Eric Bagirusa arakenuye ku ruhande rw'Uburundi mu ijambo risozera umwaka yarayashikirije abarundi bose mukuru w'ico gihugu Pyankuru nziza arishimira uko umutekano uhagaze ni mu nkuru yumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva niyo tujya ico nico kivugo abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka wa 2018 mu ijambo yaraye ashikirije abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza Nkurunziza yamenyesheje ko icyo kivugo cyatowe kuko hari abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu. Yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi.
Umutekano usagaseseshwa rumuri mu Burundi. Ikimenyamenya n'abakozi bitaba imirimo yabo atankomanzi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijo n'umutaga atashobiye inona. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka abatagira amasabo.
Kugira umutekano umere uko umeze, umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakozwe.
Intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano. Imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe. Inkoho 128 n'ibisasu ntezo ntoki 325 byarafashwe. Ibisasu ntezo ntoki 2,266 n'ibindi bigwanisho byasambugwa.
Naho biruko haragahaze.
Urugamba dusigaranye uno munsi ni urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni. Naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye kurushi nta wose yagose. Nkako abakurambere baramaze ngo ubuto bw'urutobo nyirubuza kurura.
No muri politike hari byakozwe.
Mu bijanye na politike, abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha Abarundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga iyo nyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'abamirabunwa baraye bagenywe yisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro.
Mu bindi bisata nko gutoza amakori, ubutungane, uburimi n'ubworozi, amagara y'abantu, kugwanya urudandazwa rwa magendu, ibikorwa vya leta no mu masoko ntanga nguvu, umukuru w'igihugu yamenyeje ko vyinshi vyaranguwe ku rugero rushimishije. Petero Nkurunziza avuga ko Uburundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi.
Tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere ry'igihugu. Twongera tumenyesha ko Uburundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi. Icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere.
Muri uyu mwaka ugiye gutangura, Uburundi butegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu.
Kujijura Abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu arica Abarundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya. Abadufasha bakaza tubibasavye kandi tuberetse aho dukeneye interano yabo. Kumenya amateka n'amategeko y'igihugu, kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazi na muntu. Kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gutsimbataza intayi kwikukira na demokarasi. Gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu.
Nkuko akunze kubikora uko umwaka utashe, umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga 2,000.
Mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu, twisunze ingingo y'113 y'ibwirizwa shingiro, tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5, abakenyezi bibungenze n'abonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuto ic'2 cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimo. Kubera iyo ngingo abanyororo barenga 2,000 bagiye kwitegenzya. Tubasavye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jisho kabiri.
Mu gusozera ijambo ryiwe, Petero Nkurunziza aramutswa Uburundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero.
Dutangarije Abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'Abarundi mu mwaka 2018. Byongeye ivyo Burundi bigiye kubaduka, Imana mushobora vyose niyo cabona.
Mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo, haraye habaye no gusozera iminsi 6 y'amasengesho. Ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku vyiza yagiriye Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye. Mukayanza mu buraro ku Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imbere ko twahakanya ko kwifurizanya umwaka mwiza wa 2018 tuanze dusimbire gato nyamwikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo aho impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho zitangaza ko zishimiye umwaka mushasha wa 2018 ariko ubukene bwo ngo ntibibuze muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
turashima n'ukuri kuko umwaka tuhisitse ko turamahoro tukaba umve kwa bandi baramuke neza mu bindi bihugu byose aha mu nkambi turakomeye n'ukuri kandi tutawushimagiza
mu gisi yose iri kwizihiza umunsi mukuru w'ubunane impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira nazo zishimiye gutangira umwaka mushya w'ibihumbi 2018 aho impunzi zagiye zihuriza hamwe ubushobozi buke bwazo zigateranya amafaranga yo kugura inka n'ihene zabazwe
kujya tugabura abantu bonane abantu bagerageje uburyo bwose bushoboka bari yoroganiza bari yegeranya baratanga swate nimba ari 275 cyangwa 1010 hari n'abatanze 1015 ngo wese bivana n'ubushobozi bwiwe turarondera inka turagira ante turagura inka kugira abantu basangire dusangire umwaka mushaca twese turi abantu 40 twayiguze 1600 yego
muri inkambi kubara impunzi zari umunsi mukuru ubunane ziguriye amatungo zavanye mu mirimo zikora hari izindi impunzi zihamye yuko ubunane bwa zisanze mu bukene ntangere aha twavuga nk'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda zitegereje kujanwa mu nkambi nshashi yeruka gutahwa bimurongwe
abandi bo mu mavirage bambaye neza bambaye ikirato babagurira ikirato abana barisanzwe mu mavirage nako twacari muri akeye abana bacu ntabwisanzure bafise ngo bagene nkabo muri mu mavirage turaho tuguma twituniye hamwe n'abana nyene nkuko kundi mbora twovyifata ariko abandi bariko baragenda kugura inyama bariko barinezereza natwe twicaye muri akeye turaho nyene uko nyene n'abana
mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'impunzi ubuyobozi bw'inkambi na komite y'abayangayanga bo muri inkambi ntatungo bemerera gakora ibagirwa mu mavirage ritasuzumwe n'umuganga w'amatungo
twarakoze inama n'abarongozi ba seneri mbega na komite directeur n'uburongozi dusangiye kugira ngo turabe ko nta bantu bagi ibintu bidapimye kubera sante kugira ubuzima bw'abana b'abantu bumererwe neza duca dufata umwanzuro rero ko amasoko ategereza kuba atatu Rusenda na Rulinda tubashyira hamwe gatunguru ya mbere na gatunguru ya kabiri igice kimwe tubashyira hamwe gatunguru ya kabiri n'iya gatatu ikindi gice tubashyira hamwe kugira ngo bose bakoranire hamwe ibitungwa byose bitereza kuba bipimwe n'abaveterineri kandi bibe bya ini impapuro zaragwe ntagire iby'ubusuma bishobora kuba byabamo ejo ngo tuzasubiranemo canke tuze kubaza ibyo tutazi
iyi ngingo ariko ikaba itakiriwe neza na zimwe mu mpunzi zari zifite kubagira ihene mu ngo zazo
kuyu munsi mukuru kw'abantu badukuriye aho umuntu ashobora kugira ni kuronka agatungwa nk'umwaka ugashaka bashaka kugisangira hamwe n'umuryango bamara kukabaga muhiri wawe nk'uko tubimenyereye mu Burundi bakacha kufata bwa busuma ngo kwa veterinari ho yarari ata mtimu munsi ama aro yarari yo ibaga bakacha kwikoreza bwa busuma ngo wayivye
kuba mu nkambi yo mu Rusenda habagirwa amatungo menshi haba mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse n'indi minsi ubuyobozi bushinzwe amatungo muri sekiteri ya Tanganyika bwasabye impunzi z'Abarundi zikora umurimo wo kubagira inka mu nkambi ko zatangira kuzajya zisorera leta uko habazwe inka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 Vedasenga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu ya Majyepfo Kina Music
Urya koko icyo mutima ukunze amatagura nk'itabi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye
Juga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bonani muko bivuga umwaka mwiza nshuti bakunze bijuga Amerika aho muri marakoze kubana natwe muri 2017 mwarakoze kutuguma hafi mwarakoze guterera ibitandukanye muganiro vyacu bitandukanye twafise kumuzirikanye twibaza yuko muri 2018 tuzoguma gucyo nyene muzoguma muturi hafi muri kano kanya rero nkuko twa twavyemeye kuri Facebook yacu duca tubaha kanya ko kwifurizanya ubuna nibwiza aho muherereye uwa mbere dufise akaba ari Eric ari ku murongo Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze ndabaramutsa
umwaka mwiza Eric
wese mu kwitwa kangira tuzaburambire
zoronke mwivyo wipfuzamwo byose
komera murakoze
cyane Eric wererehe uno mwanya tuvugana
ubu meza neza ndi muri Zambia aho bita mu Rusaka kumwa mukuru wa Zambia
Rusaka Zambia havugwa makenga ho Rusaka Zambia
aka Zambia umuka arashushe akaziwa kate pero se yuko hari hamaze iminsi ari kiza chatee chakorera yego guverinoma mbere yahagurukiye kugezaho n'igisirikare n'igipolisi ko kirafasha kugaragaza kurwanya iyo ndwara
hari abarundi canke abanyarwanda boba barafashwe n'iyo korera
mu byo nshobora kumenya aho mperereye nta murundi canke umunyarwanda ndashaka kumva ko yakwaye ariko bamenye ko hari abantu bashika 40 n'umwe amaze kwitaba Imana kubera umugayo ariko nta muntu mu biharo dufita muri ako kazi wa sina muntu arashaka kumva ko yakwaye kazi turakomeye kwita
ego hama ubunani nabwo mwaraye mu buhimbaje gute canke muri ko murabuhimbaza gute
ubunani twaraye tubuhimbaje ababishoboye baraye baragendagenda abandi nabo twarashoboye guhurira hamwe turaterama n'abagenzi ndetse koko haba hari ibindi bikorwa mwateza gukora umuntu yafata umwanya muto yashoboye hamagatura ku mirimo umuntu abikoze baragerageza guhimbariza aho bari hafi n'aho wabegeranye
nuko ijwi rya Amerika rero reka riguhe akaryo uce wifuriza umwaka mwiza abo ufise bose ku mutima
ego murakoze bwa mbere ntambwe kubashimira ko mwashoboye kumwe umurongo kugira ngo ushobore kuramutse n'abagenzi kubona cyane cyane bamwe bamwe aritabonana abakozi mwese b'ijwi rya Amerika ndambuze ntimugire umwaka mwiza 2018 mudogeremo imigisha
urakoze cyane
ego hama reka ndamuka inshuti n'abagenzi bari mu Burundi abari muri South Africa n'ahandi ndene ni semana Florie ari mu Rumonge. Ndayikengereke Jeremy ari mu Tanzania Dar es Salaam. Ndi kandi akomera aho baherereye. Mane nangu ndabivuga ari muri Zambia. Amone ari muri Zambia. Izo Dismas ari mu Burundi aho bita muri commune Burambi.
Urakoze cyane gose Eric ngaho Zambia Lusaka namwebwe tubifurize kugira umwaka mwiza. Abarundi n'abanyarwanda mu vijuru rya Amerika mwarakoze kutuba hafi kandi no murabandanya gucyo muri 2018
yego reka ndangize kuri Jeremy ari mu South Africa
urakoze cyane urakoze cyane
yego umutima
wagukunze naho wagiye turafise kandi kundi murongo wa telefone Hussein. Hussein umwaka mwiza kandi kaze ku ijwi rya Amerika. Hussein umwaka mwiza ego uzo uronkemo ivyo wifuzamwo vyose uri hega Hussein
yende muri Tanzania mu ntara
ya muri Tanzania mu ntara yande
Nyanga
Nyanga mwahimbaje gute umwaka mushasha ngaho Tanzania ga Hussein
bari kuhimbaje abantu baranezwe kubera ko ibitegwa bimeze neza ubu imvura yaraguye kangorane na kare yagiye
nuko duga ku ijambo rero ugire ico wipfuriza abuse ku mutima muri uno mwaka mushasha
ndagiye kuri mwe nyine ndabifuriza umwaka mushasha n'amakuru y'ibya Amerika
urakoze cyane
nifuriza umwaka mwiza ababyeyi banjye bari muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi basikanjye bose tuvukana baramuhanze ntibagiye n'uwo twabyaranye ari mu ntara ya Kayanza abari bujumbura abarundi n'abanyarwanda
bose ukabipfuriza iki urakoze Urakoze cyane gose nawe we Hussein nga mu Tanzania ugira umwaka mwiza. Urakoze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari witwa Adili Gerard Michel Niyukuri yatwandikiye avuga ngo ni Michel Niyukuri nkaba nifurije umwaka mwiza ababyeyi banje abanyeshuri twigana muri kaminuza y'u Burundi inshuti n'abagenzi bose banzi nkaba ndayifurije umwaka mushasha mwiza namwe abatangazamakuru bo ku Ijwi rya Amerika mugira umwaka mwiza turagushimiye cyane gose Michel. Hari kandi na Jeremy Nduwimana we ngo yifurije umwaka mushasha ababyeyi biwe baba mu muciya ni mu ntara ya Bubanza mu Burundi ngo ba hamwe na baramuwe bose bari mu gihugu cy'u Burundi ngo n'abamenyeshamakuru bose bo ku Ijwi rya Amerika urakoze cyane gose. Salgo Gashema ngo yifurije umwaka mushasha ntirushwa ari muri Norvège, Fidel ari Denmark.
Slinga bakobwa hose bafite class nimbu fitu mukogu meze kuriya oya don't let her go me I want Gucci Gucci I think all empty galaxy
make I buy you Fendi Fendi you could drive my Maserati yeah yeah
toki makiwa
slay mama
tiwa salis
slay mama
Laura KG
slay mama
Charlie Lanina
slay mama
Miss Wanika
slay mama
That's Sandra.
Slay mama.
Oh my baby doll.
Slay mama.
Oh my girls I like to sleep. I say Roja, Roja, gira kundu na baby. I say Roja, 'cause I'm a slay mama, gira kundu.
Akaririmbo ni Slay Mama, tukaba dufise kandi na Hasani ku murongo. Hasani ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndakoze cyane.
Kandi umwaka mwiza.
Kuri twese.
Eh, uherereye ga Hasani?
Mu Rwanda, mu karere ka Rusizi.
Eha, umwaka uri kuhimbaza gute?
Umwaka ndi kubona usa nkaho ndumva ushobora kuzaba mwiza kurusha uyu urangiye kabisa.
Eh, nibyo tukwifurije.
Murakoze.
Mhm. Hasani, ugaca ushaka kwifuriza umwaka mwiza abande uno munsi?
Nifuriza sheri wanjye uri ivuye agira umwaka ndamwifuriza umwaka mushya muhire akabatuma nifuriza n'abandi banyeshuri bose n'abanyeshuri bose twigana kuri koleji Siramiko bakagarama umwaka mushya muhire nifuriza n'abavandimwe banjye bose.
Urakoze cyane gose Hasani nga mu gihugu cy'u Rwanda nawe tukwifurize umwaka mwiza.
Eh, n'abanyamakuru bose b'Ijwi rya Amerika ndabifurize umwaka mwiza muhire.
Mu izina ryawe ndabashimiye ndagushimiye.
Urakoze cyane.
Uwitwa Regis Widuhaye ngo twese uzotubere mwiza kurusha uwaheze kandi tuzorushirizeho gusiga isi ari gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Regis ari Kigali Nyamirambo mu gihugu cy'u Rwanda abuze ko akunda abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Njuti bakunze b'Ijwi rya Amerika ni ngaha duce dusozerera ikiganiro ca mbere co muri uno mwaka wa 2018 iwanyu mu ntara. Mwarakoze kubana natwe muri 2010 n'indwi mu biganiro bitandukanye haba muri Isanga haba muri Iwanyu mu ntara haba muri Dusangira Ijambo haba mu biganiro bitandukanye by'imiziki tubashikiriza. Twibaza yuko muri 2018 muzoguma muturi hafi nk'uko mwabigize. Ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategura rukongera rubakabashikiriza amakuru n'ibiganiro mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda ndabifurize kuranirwa manyu no mu banyu umwaka mwiza wa 2018 urababera umwaka w'amatanubuki. Muri studio ya 18 mwari kumwe na Joe Diane na Hazwe mfatikanije na mgenzi wanje muhinga bw'ivyuma Macbili ya Bero twifurize kuranirwa. Mukaba mwari mwanditse mushaka gutasha ntitubahamagare igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri Isanga turongera tubugururire amatelefone mu kiringo c'isaha yose. Umwaka mwiza rero.
I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah.